nzamba
nzambira samirana
mwiriwe mwese muteza matwi ano makuru ya radio nzamba gateka kawe sangwe ikaze muri kano kanya turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 9 nyakanga umwaka w'2021 arisa kimana nijenge yanda bashikiriza no makuru nkabangira ndayahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umwaka umwe wo gufungwa nico gihano cha sabi umushikiriza manza akokira parke y'intara ya Bururi akurikiranwa kutaha cyo guhohotera umwana w'umwigeme ubwo rubanza rukaba rwabaye mu mwiherero kukwanka ko abamenyesha makuru barukurikirana basaba amatohoza y'ubutungane kubagandaguye musenyeri wa Kimuruhuna abo nabo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu RCP mu gihe abihebeye Imana nabo bashyira imbere ubutungane no kurekuriranira iragi ry'uwo mwepiskopi amaze neza na neza imyaka 25 yishwe turakubitira mu ntara ya Gitega ahabereye inkuka ya misa yo kumwibuka. Uburundi bwasezerewe mu mahiganwa ahuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaboko volleyball ariko abera I Kigali mu Rwanda ni nyuma yaho butsinzwe n'Ubuganda kuri uno muhingamo ku maseti 3-0. Ido ni ido ryano makuru ni mukanya subire kubaha ikaze.
Inzamba
aya makuru tuyahere mu butungane mu gihe haheze imyaka 25 umusenyeri wa Kimuruhu nagandaguwe mu ntara ya Gitega uwo mwepiskopi yakukira bamwibutse mu nkuka ya misa. Umusiguro ya musenyeri Simone Ntamwana yamusubiriye yamenyesheje ko inyuma y'iyo myaka yose ari akaryo ko gusabira umutima w'ikigongwe ubutungane no kurekuriranira nkiragi ryasizwe n'umuhisi musenyeri wa Kimuruhu na kurikira.
Imyaka 25 iraheze turacyafitiwe umwenda twebwe twabuze abo bantu turacyababajwe nuko twebwe abarundi tutarashobora kumenya uwatugize imfuvyi turacaririra munda atawe tuyaha kuko atanumwe araduhanagura mosozi tulira kuko nyene tutamenye neza uwatwiciye akadusahura umuvyeyi gutyo tugasigara twiburase. Uyu munsi twebwe umuryango w'Eklezi uri Gitega twawufashe kw'ingingo yo kutwibutsa ubwo bupfuvyi mugabo kandi dushatse ko mu kwibuka uwo muvyeyi wacu dusabiranira umutima wo kurekuriranira no gusubiza hamwe. Twashatse kuno munsi woba uwo gushira mu ngiro iragi twahawe n'uwo muvyeyi nkako yarakunda rwose kwigisha ukurekuriranya no gusubiza hamwe. Nitwaba turi bene Kristu aba Kristu ntidushobora kuzibukira amagorwa duterwa n'igicumuro uri kiva kuri twebwe ubwacu uri icyo tugiriwe n'abandi bantu. Niho rero tubwirizwa natwe kwifatanya na Kristu mu rugamba rwo kugira ikigongwe.
Murunani rw'abarundi bita RCP bavuga ko ari bitera soni kubona imyaka 25 iheze atabutungane buraboneka kugira ngo hamenyekane abagandaguye musenyeri wa Kimuruhuna. Gervais Nibigira itegera turongoye urwo runani asaba ubutungane bw'u Burundi cyo kimwe n'umugwi Sever gukora amatohoza bakerekana abagandaguye mwepiskopi. Nibigira Gervais akavuga ko atakintu kigoye na kimwe kuko umugambwe SNDD-FDD utwara igihugu no munsi ari wo wagiriza ubwicanyi bw'ico gihe umviriza.
Rero uyu munsi jadusaba yuko hoba ubutungane kugirango abarundi bamenye ukuri ku rupfu rw'uwo mwepiskopi hanyuma kandi abagize ubwo bwicanyi bahanwe. Uyu munsi byatangaje kubona hari imyaka 25 atakwira kumwe kuramenyekana kandi ico gihe hariho yaravuzigiye ku maradiyo bemanga bo bwicanyi. Rero uyu munsi tutahani yuko abari ku butegetsi uyu munsi bari mu gwisendede wagwanye ico gihe ko aribo bavuga ko aribo baramugandaguye. Rero uyu munsi huba amatohoza kugira ngo umuryango abakristu ikarundi bose bamenye abagandaguye uwo munyamahoro. Mbivuga yuko yagandaguye nyuma y'amezi abiri aho yahejeje gusoma imisa asomera imisa aho bagandaguwe muri siteyatayici zabo y'ubugendana aho yagishwe abantu basha abarenga amajana atandatu aho yasaba yuko abari mu migwi igwana guhagarika bagashira ibigwanisho hasi kugira ngo haboneke amahoro. Ikindi naco umuntu asaba yuko bamugujejwe ukuri ngwanisha Abarundi severe uyu munsi maze iminsi uriko uragira amatohoza n'ubwo rupfu rero rwa nyakwigendera umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Gitega ya Kimuruna nabo nyene bogira ico batohoje kugira ngo batubwire ukuri, batubwire abagandaguye uwo musenyeri, bagandaguye aho bari kumwe kugira ngo tumenye ukuri. Ibyo n'ejo bundi bizobere icigwa abandi.
Hari rero ku itariki nk'iyi 9 mu kwezi kw'9 mu mwaka w'1996 aho musenyeri Ruhuna yagwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Yaravuye ku seminari nkuru ya Burasira akaba yaguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho ari kumwe n'ababikira babiri bose hamwe baciye bicwa. FDD ishami rya gisirikare ry'umuhari wagwanisho gihe SNDD FDD ryaragirijwe kuba ariryo ryagandaguye musenyeri wa Kimuruhuna. N'inkuru tubaza Beze nije imbere.
Umwungere mukuru wa arshidiyosezi ya Gitega Yoakimu Ruhuna yagandaguwe ari ku munsi wa mbere igerekezo rya 9 Nyakanga 1996 hafi y'uruzi mu barazi rugabura komine Bugendana na Mutaho. Yarasohotse mu misa ku iparuwasi ya Gitongo avuye ku iseminari nkuru ya Burasira kuraba ibikorwa byo gusanura iyo seminari aho bigeze inyuma y'ayo seminari itewe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho. Mu gihe yariko aratahuka ari kumwe n'ababikira babiri yaguye mu mutego w'umugwi w'abitwaje ibigwanisho baca babagandagura aho nyene uko ari batatu. Imodoka barimwo iraturigwa icika umunyota. FDD ishami rya gisirikare ry'umuhari wagwana ico gihe SNDFDD ryaradomoye ku rutoki n'abari barongoye igihugu kuba aribo bakoze iryo bara. Gihe hariko hashingurwa abatutsi baheruka kugandagurwa muri uwo mwaka nyene w'1996 mu kwezi k'indwi musenyeri wa Kimuruhuna yaremanze ko abo batutsi bahowe ubwoko bwabo yabwiye abakoze ako kabi bo mu muhari SNDFDD mu nkuka y'imisa ko bakoze icaha c'agahomera bunwa ko bazovuma n'Imana bafe bangara haganyini inyuma y'ukwica umuvukanyi wiwe Abel.
Bariko barayerera nk'ibicibwa nyene umwicanyi n'abagitoritiro umutima wa mutonganya amaraso y'umuntu ndahera Imana umuvyeyi w'abantu bose yama yishuza mwene nyoko ari hehe wagize iki urabaye igicibwa uzopfa uyerera.
Musenyeri Yoakimu Ruhuna yashinguranye iteka muri katedrali nkuru ya Gitega inyuma yaho ikiziga ciwe gitowe n'igisirikare ca leta.
Harakoze Beze nije imbere aya makosi yabandaniza aho nyene mu vy'ubutungane aho igihano co gufunga umwaka arico mushikiriza manza akukira sentare subiramwe imanza ya Makamba yasabiye mugenzi we akukira sentare ya Bururi kuri wa gatatu. Hari mu rubanza ruregwamwo umushikiriza manza wa Parake ya Bururi rujanye no guhohotera umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Umushikiriza manza Agricole nayitwaye ko akaba yasavye ko urubanza regwamwo ruburanishwa mu mwiherero ku gutinya kw'abamenyesha makuru barukurikirana. Ido nido na Vanessa Muiteka.
Ugo rubanza rwaburanishijwemo umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Bururi Agricole ndayitwaye ko yashengejwe n'umuryango w'imwigeme cyahije bitanga Imana w'imyaka 17. Agricole ndayitwaye ko akaba yagirizwa kuba yarahohoteye uwo mwigeme yiga ku ishuri rya komine Nyanzarake hari muri Ntwarane uyu mwaka. Uwo mwigeme akaba amagara yiwe yahavuye asinzikara hadukiramwo no guhiba ishuri. Ugo rubanza rwashashejwe ku munsi wa gatatu muri sentare isubiramo imanza ya Makamba. Ugo rubanza rukaba rwabaye mu mwiherero bisabwe n'iyo Agricole ndayitwaye ko yagize itaha kuko ngo yanse ko iby'ugo rubanza vyohava bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye. abacha manza wakabachi yewe mnyemelera naho abamuburanya batabishimye narijya gwari gwatanguye kuburanishwa mu nayi y'icese uko rubanza rukaba gwari gunguruje isango bisabwe no Agricole ndayitwaye ko arongoye parke ya Bururi yagiritswa icaha avuga ko agiye kurondera amasura amukura ku icaha hari mu nayi y'icese kuwa 28 uku kwezi guheze. Amakuru avaho muri sentare isubiramwo imakamba yemeza ko amasura Agricole ndayitwaye ko yari yemeye ko aza kumukura ko icaha atakinini yamufashije kuko bamwe bemeje ko bavuze ibyo yabategetse kuko batigeze bashika ahakorewe icaha. Umushikiriza manza wa Bururi Agricole ndayitwaye ko akaba yahavuye yiyemerera icaha asaba ariko ko igihano yasabiwe na parke Jehova ku mwaka kigashirwa ku mezi abiri. Urubanza sentare ikaba yaciye irushira mu mwiherero.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Abegereye umuryango wa Remi Sekaje basaba ko yorekugwa atakirinze gusabwa kuko afunzwe azira ubusa. Uwo nawe amaze iminsi irenga 20 afungiwe mu ibohero rya Mpimba yagirizwa kunyuruza umutama w'imyaka irenga 80 yitwa Samson Mutohera. Uwo nawe muri kino gihe akaba ariko aravurirwa muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Inkomoko y'ifungwa ryiwe ngo yoba ari amatati yo mu muryango. Inkuru tubaza Beni Atsera Kana.
Remi Sekaje amaze iminsi 23 afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kunyuruza umutama w'imyaka 80 Samson Mutohera. Akaba yafunzwe ku itegeko ry'umushikiriza manza akukira sentare isubiramwo ya Mukaza Claude Habimana. Abegereye umuryango wa Remi Sekaje bavuga ko uwafunzwe yagirizwa kuba yaranyuruje ngo ahari hazwi. Icyo yakoze yoba yamuherekeje kwa muganga abisabwe n'umwana w'uwo mutama aba mu mahanga Christophe Mutohera. Umukenyezi w'uwo mutama Samson Mutohera asanzwe ari mukase w'uwo muhungu Konsilia Ntigwimugwa yaciye yitura iyo parike ya Mukaza. Havuga ko banyuruje umunega wiwe ariko azi neza ko ari kwa muganga. Remi Sekaje aca arenguka kuwa 18 ukwezi gweze k'umunani inyuma yo kumvirizwa yaciye arungikwa mu ibohero rya Mpimba. Kuwa mbere w'iyinzwi yararengutse mu gisata ca sentare kiraba ko yoburana yidegemvya canke ko yoguma afunzwe ibyo bita chambre de conseil mu Gifaransa. Inyishu yategerezwa kumenyekana inyuma y'amasaha 48 ariko uyu munsi amasaha abaye 72 ataco aramenyeshwa. Mubegereye umuryango wa Remi Sekaje bati nubwa mbere tubonye umuntu ajana umuntu kwa muganga hanyuma akagirizwa kumunyuruza.
Ku munsi wa mbere uyinzwe turimo Remi Sekaje yararengutse mu chambre de conseil kugira ngo yemeze ko yobandanya afunzwe cyangwa yohabwa ubwikingi bwateganyijwe. Ato twa twitetse nishutse ku munsi wa gatatu igenekezo rya 8 ariko abandi bose barengukanye kuri uwo munsi bose baramaze gushikizwa ibyo byo sentare yabaciye ko bari kugaca nk'ibaguma mu munyororo ariko izina ry'ubushika n'ubu tuvugana nta kintu cyanditse ko n'ubu turacarindiriye ntitubona byo kuri njye mushaka kugira ngo kwa muganga arangi turakagiza ko yamunyuruje no kwicara naho twari twakibona mu isi uretse no mu Burundi bwacu gusa.
Basaba uwo wese abishoboye kubafasha kugira ngo uwabo arekugwe yongere umutekano wiwe ukingigwe.
Turasafye uwo bishobora adufashe uwacu arekugwe tureke na karadira gushika ubu kuko bamagije ko yanyuruje nyuma y'indwi ya cyane kwa muganga muri bitari militere Kamenge inyuma yaho yunguzwa muri Shyira ko bazi biko biba byose akaruma uko y'umugore wiwe baracafunga iwacu bamuhoriye. Turasaba no kuri naho yorekugwa umutekano wiwe ukingi ayishavuriranika kuko bamutekana ko ibyo bashaka basiba kutabishikako bashaka kugerageza kwifuka bafuka amakosa yabo mu kumutimangana ibitubutsima.
Ndagiye inzamba agateka kawe amakuru twaronse nuko umutama Samson Mutohera yakuwe mu bitaro by'abasirikare i Bujumbura aho yari amaze iminsi agwariye kuri uyu wa gatatu bikavugwa ko yimuriwe mu bitaro Kira Hospital. Amatati ari hagati ya Konsilia Ntigwimugwa asanzwe ari umunyamabanga w'umukuru w'igisagara akaba n'umukenyezi huwa Mutama Samson Mutohera hamwe na Christophe Mutohera aba mu mahanga niyo yoba ariko atuma Remi Sekaje afungwa kuko ari we aserukira Christophe Mutohera Mutama Samson Mutohera yatoye ko aba samuragwa w'umuryango. Ibivugwa ko konsiliya Ntigwimugwa Mukase atigeze yerekwa aho bavuga ko hari n'imanza zikiriko ziraburanishwa mu masentare. Radio Nzamba ntitwashoboye kumenya ico Claude Habimana umushikiriza manza yegamiye sentare isubiramwo ya Mukaza co kimwe na konsiliya Ntigwimugwa bavugwa ko aribo bari nyuma y'iryo fungwa giwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Igitabo kirimo ingingo zibereye kugira ngo igiturire gituzwe bimwe bibonekwa mu Burundi ni ishyirahamwe Parseme ryarungikiye umukuru w'igihugu be n'izindi nzego za leta. Muri izo ngingo ishyirahamwe Parseme ryibutsa ko kwerekana ubutunzi imbere y'uko abategetsi batangura amabanga niyo bayasozereye ari ngombwa mu kurwanya igiturire. Twumvirize Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Ubwa mbere ho twibutsa yuko kwerekana amatungo abategetsi binjiye mu mabanga canke bavuyemo ari ngombwa, tuterakamo umukuru w'igihugu na leta arongoye n'abandi bose bategereza kubikora ko bokurikira bakerekana amatungo yabo imbere y'amabanga yije kandi bakazerekana bayavuye mu mabanga. Igihugu gisabwa n'ibyizwa shingiro mu ngingo ya 95 kigasaba n'itegeko rigwa n'igiturire mu ngingo ya 29 kigasabwa n'itegeko rigenga sentare na hinyuzwa mu ngingo ya 38. Hoho muri iryo tegeko rigenga sentare na hinyuzwa baravuga yuko n'abatabikozi bashobora gukurikiranwa n'ubutungane. Sinzi rero kabo muri leta bazi yuko batabikoze ubutungane bushobora kubakurikirana kuko mu itegeko biranditse, kandi sabe gusa n'abandi bafuza kubikora nabo bandi bakurikira babura amatara abastanteri abatwara ibigega by'amakomini ibigega bya by'intara cyangwa abatwara amashyirahamwe ya leta ibona ari karahomba nk'izaho na tiri bose bafiza kwerekana amatungo yabo kugira batangirize ntagira bikira mukiza ngo baze baranyonora ubwo butunzi. Iyo rero n'ingingo n'ukuri niyo ntambwe ya mbere ibanza kugira abantu ndi bumve yuko gusonera amatungo ya leta uri mu mabanga ya leta ari ikintu gisabwa n'amategeko kandi kitegeka kubahirizwa.
Ishyirahamwe Parseme isaba kandi gushyiraho inzego zifise ububasha bwo kugenzura ikoreshwa ry'amafaranga ya leta hamwe n'itangwa ry'amasoko. Dusubire twumvirize Faustin Ndikumana arongoye Parseme.
Ikindi ni iby'inyungu zihwanira mu muntu, usanga abantu abategetsi bakomeye bagaca usanga niwe rikoraje mu masoko ya leta niwo bihaye amasoko, ugasanga ari nk'ibiciro kumbe ntawe uzi ingene bica bishingwa, ntawe umenya bijya by'uburusho ingene bitangwa nk'ama exoneration, ugasanga ni ibintu biri kubiragira mitu z'igihugu. Murabonye ibiheruka gushika ku mutegetsi yari aho yakura isukari muri sosumo, hajya rero haguza guca haba ankete y'ukwerekana ni bande bagiye mu sosumo, mbega abakura isukari mu sosumo iryo soko ryatanzwe ryari? Ko tuzi hari itegeko rigenga iby'amasoko ya leta ryarakurikijwe mbe nabo muri sosumo bagakurikiranwa. Niko dusaba yuko ibintu by'abantu bashabwira inkosoro zibi ico bita double casquette, umutegetsi ntenga imishahara ama intandanse nshinongira nshiga amashyirahamwe niha amasoko ibiciro by'amasoko ndabigira uko nshaka ngira gute, ndetse n'ibituvuga ngo abagwiza atunga bo hanze ngo ntibazane imita. Iyo abategetsi aribo bigize abagwiza atunga niho baza gutangira n'abandi baje bababuza ngo baje kugira konkiraso gatusanga, ahubwo bariko bakoresha za nguva zose muri leta mu gukingira urudandazo bwabo. Tutibagira amahera leta ikoresha ingene akontoro na audite iba yabije igihugu audite kwiza ku cyo gituma izi nzego zose ziteza guhabwa ubushobozi ubugenzuzi bwa leta za cour de compte zigakora zigatumbereza neza aho ingorane ziri zikaraba ingene amahera leta yakorezwa hariho hose zikerekana ubunyonozi bw'abagabaye.
Igenwa ry'impunzi zitegekanywa kuzoja vuba gutemera mu Burundi kurabuka umutekano wifashe rirateye imyidogo mu mpunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nduta. Batowe n'utwara iyo kambi ari n'abaserukira Tanzania muri iyo kambi nyene, ariko rero bamwe mu bagenwe bari ku rutonde rw'abamaze kwiyandikisha gutaha ku gushaka kwabo. Ibyo rero nibyo byatumye impunzi zigira amakenga kubyo bazogaruka kubabwira bavuye muri urwo rugendo. Inkuru ya Raoul Nkengurutse.
Abagize uwo mugwi batowe mu barongoye amazone n'amavirage hamwe n'abaserukira amashengero muri iyo kambi ya Nduta. Abo baserukira amashengero bakaba bagenywe ku wa kabiri w'indwi nk'uko amakuru ava Nduta avyemeza. Aya makuru nyene avuga ko bamwe muri abo bari bamaze kwerekana ko bashaka gusubira I Burundi. Ibyo bikaba bidahumuriza impunzi zitinya ko ivyo uwo mugwi uzoshikiriza ugarutse ari byo leta ya Tanzania ishobora gukorera ko mu ngingo izofatirizo mpunzi zo kubatoteza
murabo bose akora abantu bafishe bahuriye kose baza bariyandikishe canke imiryango yabo yamaze gutaha ivyo biraduhangayikishije cane basanga raporo bavuga yuko basanze ibintu bimeze gutya ko bobona bobo baza barafashe ingingo ziri kugenda
izo mpunzi zigasaba rero guhabwa ijambo mu kwitorera abaja muri uwo mugwi
kibaza ko iyo bashaka kwinjira neza bari kuraba abantu by'ukuri n'impunzi baraheza bakaba aribo basaba bakagenda baratorwa n'impunzi zahunze by'ukuri atabahenganiye bazazana raporo imeze neza imvura bazazana raporo nyine ishimangira iyo tegetse za Tanzania n'Uburundi ko bazi iminsi bavuga
kuri ibi bivugwa n'impunzi twarondeye uwurongoye ikambi ya Nduta ariko ntiyitabye telefone amakuru ava mu mpunzi za Nduta amenyesha ko abo bazoje Burundi bitegekanijwe ko bazomarayo indwi zibiri
arakoze mgenzi wacu rawo nkengurutse dusozerere ano makuru mu bijanye n'inkino mu mupira w'amaboko volleyball aho Burundi bwasezerewe muri ya mahiganwa ariko ahuza ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaboko ariko abera I Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu rukino rwahuje Ubuganda n'u Burundi kuri uno wa kane abaganda batsinze abarundi iseti zitatu ku busa Burundi bukaba bwaheruka gutsindwa n'igihugu cy'u Rwanda uko gutsindwa rero inkino zibiri akaba arico catumye Burundi butazobandanya amahiganwa ariko naho biri uko umugwi inserukira gihugu w'u Burundi ukaba witeze kuzobanza gukina kuri uno wa gatanu urundi rukino ruzohuza n'igihugu cya Burkina Faso Hano niho duciye dusozera n'amakuru twabateguriye mwakoze kuba mwadukurikiye mbwira aho muba kandi mwubahwe naho butaha